Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, kubadukurikira kuri internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edir Gwemba suza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Kiliziya Gatolika mu Burundi iravuga ko amatora atabaye mu mucyo no mu bwisanzure.
Amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi, amatora ataraba. Ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze. Ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe.
Ubu ni Musenyeri Joachim Nahondereye ukuriye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi. Ibyo ni mu gihe abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi nabo bunga mu rya Kiliziya Gatolika basaba abarebwa n'ikibazo koroherana. Naho mu Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza birasaba ko umuryango w'abibumbye wasuzumana ubushishozi uko jenoside yabaye yakwitwa ku buryo bunogeye abanyarwanda bose. Iyo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Abasirikare 8 ba Yemen baguye mu gitero cya misiri zatewe n'abarwanyi b'abahutsi. Aloys Bigirimana aratubwira uko bimeze.
Icyo gitero cyakomerekeje kandi abatari bake, cyari gitumbereye umukomanda ari ku rugamba mu ntara ya Maribe. Mu mezi aheze abo baroberi bashikikiwe na Irani barasatiriye cyane abasirikare ba leta mu buseruko bw'umurwa mukuru Sana wa Yemen, bigaruriye mu 2014 igihe iyo ntambara ndende yatangura. Abategetsi bavuga ko izo misile zibiri zatewe n'abahuti, imwe yaguye ku cicaro gikuru cya gisirikare mu ntara ya Maribe kuri uyu wa gatatu, indigwa ku kambi ya gisirikare. Umukuru w'ibiro bya gisirikare General Sagir Bin Azize yarokotse icyo gitero, ariko umuhungu wiwe hamwe n'abandi basirikare bahasize ubuzima. Abahuti bigaruriye umurwa mukuru w'intara yo mu buraruko ya Al Jawli mu ntango z'uyu mwaka, na karere gahambaye kandi karimwo n'igitoro gituma baronka n'uburyo bw'amafaranga abafasha mu ntambara.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abepiskopi Gatolika mu Burundi bavuga ko amatora atabaye mu mucyo n'ubwisanzure. Mu itangazo ryabo bemeza ko indorerezi zoherejwe n'inama y'abepiskopi zirenga 2,700 zabonye inenge nyinshi. Bavuga ko inenge zagaragaye ziteye amakenga ku mibare yatanzwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Ishengero rya Katolika mu Burundi riremeza ko ryakurikiranye hagufi amatora aheruka kuba, ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato 2,700 mu gihugu. Inama y'abepiskopi Katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana, zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyaho bashira ijisho kurusha ahandi. Icegeranyo abo bepiskopi Katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe, harimwo ukwiba amajwi, kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi. Musenyeri Joachim Nahondereye n'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika.
Uguhata abaserukira bitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora, ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe. Amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi, amatora ataraba. Ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze. Ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe. Abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe. ukwirukana baserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi.
Abo basenyeri katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitabavyo. Gusa bahamagarira ubona ko yarenganejwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu.
Turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga. Turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshyikirizwa ko ari byo byavuye mu matora. Ibyo ari byo byose, uko dutera ibyatsi akarenganyo akariko kose, niko twamirira kure ugukoresha igikenye. Nkuko twabivuze ubuheruka, uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane, maze nabwo bumutunganirize neza. Ku bindi nabyo, muri iki gihe cy'inyuma y'amatora, turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana, babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike. Eka mbere bateshe nabo babacambirwa kubigira. Ku itegeko rigenga amatora ryarekurira abitoza benshi kwiyamamaza, umwenegihugu wese yari afise uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka.
Gushika ubu umukandida amaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni Agathon Rwasa w'umugambwe SNL. Utunenge Rwasa avuga ko afitiye ibyemezo ntawe dutandukaniye n'ibyo byashekirijwe n'abasenyeri katolika aha yabishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu.
Meme en aveugle reverre les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats.
Ateni impumyi yo bibona ibitigire byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuziyo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kwabatoye. Kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo batoye n'ibindi n'ibindi. Ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere, nta kindi twakora atari kwitura sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure.
C'est de saisir la Cour constitutionnelle.
Omugwisene ujeje gutegura amatora wowo ntoca hijye no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza. Pierre Claver Kazihise atwara umugwisene yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora.
Iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bita amatora ari benshi baratora atamusunikano. Uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro by'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza. Ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco.
Ibiharuro ntabanduka by'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zineza ukwezi kuza. Hagataho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice 68 n'uduce 72%, nayo SNL ronka ibice 24 n'uduce 19%. Abitavye amatora barenga ibice 87%. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tugume mu Burundi, uhuriro ry'intumwa zihagarariye ibihugu byazo mu Burundi ryasohoye itangazo zishima uburyo amatora yagenze. Iryo tangazo rirasaba abafite ibibazo ku byavuye mu matora gukoresha inzira zemewe n'amategeko. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Uwo mugwi w'abaserukira ibihugu ushikiriza ko bumvise ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora yo mu ndwi iheze, bakaba bashima ko abanyagihugu bayitabiriye ku bwinshi. Uwo mugwi w'abadiplomate usaba ku nyungu za bose abanyepolitike gutorera inyishu ibibazo byo kwaduka muri aya matora baciye mu nzira ziterekanijwe n'amategeko. Umurwi umenyesha ko bazoba hafi y'abarundi mu nzira igana mu mutekano, demokarasi, ubutungane n'iterambere rirama. Mu itangazo bashikirije kuri wa gatatu, abo diplomate batera intege abanyepolitike b'u Burundi bahiganywe muri aya matora kuguma batekanye, banasaba kwisunga kandi akamo batewe na komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika hamwe n'ubunyamabanga bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Babasabye kwirinda icyo cyose cyoza gitera umudurumbanyo no gushyira imbere kuganira mu gutorera inyishu ibyo badahuriza ko bijyanye n'amatora. Umurwi ugizwe na ba ambasadere ba Afrika y'Epfo, Ubudage, Ububirigi, Kanada, Ubushinwa, Misiri, Ufaransa, Ubuyapani, Kenya, Nigeria, Uganda, Ubuholande, Ubwongereza, Ubuswise, Tanzania, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Turukiya, Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya, uhagarariye ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibihugu by'Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibivuga rumwe n'u Rwanda ku inyito ikwiye guhabwa genocide yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Inteko rusange y'umuryango w'abibumbye n'u Rwanda bifuza ko yitwa genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, mu gihe Amerika n'Ubwongereza bashaka ko humvikanamo n'abahutu n'abandi bishwe bazira kudashyigikira genocide yakorwaga. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana.
Ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza kwisonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye abanyarwanda. Ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Kuri iki kibazo cy'inyito, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yifatanyije n'Inteko Rusange y'Umuryango w'Abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994, kugira ngo ku mwaka utashye abazize genocide n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwe icyubahiro kibakwiye. Mu nyandiko yashyizweho umukono na ambasaderi wa Amerika muri ONU, yumvikanisha ko Amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo yo gufasha Abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya genocide yo mu 1994. Isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwa mu kwirinda ku bwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya kukuri kw'iby'amateka ubwayo yasize. Aha ni naho Amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu 2018 kugeza ubu, ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yirengagije uburemere n'ingaruka genocide yagize ku yandi matsinda y'abantu. Ku bwa Amerika, hishwe abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga genocide mu bikorwa, ku buryo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka. Amerika ishimangira kwishyigikira igitekerezo cyo kuzirikana genocide yabaye mu Rwanda, ariko bidahindura kwiza uburyo genocide yabaye mu Rwanda yakozwemo. Isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya genocide zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bw'ibasimba gatahinduka uko ibihe bigenda bihindagurika, ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze, bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi. Amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha, harimo no gushakisha Abanyarwanda umunani bataragezwe imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri genocide. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 byakozwemo. Inyandiko yashyizweho umukono na Kelly Craft uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU, isoza ivuga ko yifatanyije n'Abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri genocide yabaye mu Rwanda, kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi. Ubwongereza bushima Inteko Rusange ya ONU kuba yarazengurukije imbanziriza mushinga y'icyemezo kuri genocide yabaye mu Rwanda, buvuga ko bushyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994, kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose. Kimwe mu by'Ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, onigashaka indi yumvikanisha n'abahutu n'abandi bishwe muri genocide bazira kutayishyigikira. Ubwami bw'Abongereza buvuga ko bwemera ko n'abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana. Ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi genocide bikorwamo, basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya genocide. Cyakora Ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri Mata 1994, kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi. U Rwanda ariko rwo rusange impungenge Amerika n'Ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite, kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, kandi ibihugu byombi byemera. Urwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa genocide nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu 1946. Kwica abantu b'itsinda rimwe, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigendera ibigamije ko barimbuka bose cyangwa igice, no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwambura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye. Kimwe muri ibi bikorwa bikoranwa umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu, ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa idini, aba ari genocide. U Rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki 6 z'ukwezi kwa kane na tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi 1994 harabaye genocide yakorewe ubwoko bw'Abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho. U Rwanda rushima ko Amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri genocide, rukanasaba Ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri genocide bari ku butaka bwabwo. Ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo, itariki ya 16 ya buri kwezi kwa kane yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe nubwo batari mu bahigwaga ariko bakazira kwanga kwifatanya n'abashakaga kurimbura inyokotutsi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi hakomeje impaka ku mibare y'agateganyo yatangajwe na Komisiyo y'Amatora y'icyo gihugu. Ishyaka Sene ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryavuze ko rigiye kwitabaza inkiko kugira ngo rirenganurwe kuko risanga harabayeho ukwiba amatora. Ese bigenda gute iyo habayeho uruhande rutemera amatora? Ibyo n'ibindi nabibaje Professeri Pacific Manirakiza, n'umwarimu mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Ottawa mu gihugu cya Canada.
Ego narakurikiranye kumenyekanishwa by'agateganyo byavuye muri ajya amatora. Umugambwe Senudefite niwo uza ku isonga, hagasubira umugambwe SNL. Mugabo rero haradutse impari karizo mpari zazanatangwe n'imbere y'uko bamenyesha ibyavuye muri ayo matora ku by'agateganyo. Umugambwe SNL rero wari witeze intsinzi n'ibisanzwe, nta muntu n'umwe aza mwihiganwa avuga ati cyangwa azi ko azotsindwa, agenda azi ko azotsinda. Hanyuma barashira habona yuko hariho utunenge twararanze amatora twatumye bashira imbere umugambwe SNDFDD. Muri icyo gihe rero iyo habaye impari nk'izo, itegeko ritegeka nuko ufise izo mpari ashobora kwitura sentare igejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro, hanyuma iyo sentare akayiha ibirego bifise ifatiro, hama sentare nayo ikagira icishikirije.
Icyo gihe se habaho ukuburana hagati tuvuge y'ishyaka riba ryatanze icyo kirego, kuko ndibaza ko icyo gihe bazaba barega banashinja Komisiyo y'Igihugu y'Amatora.
Igome icyo gihe baratanga abarega muri iki gihe niyo senere yafata iyo ngingo yo gutanga ibirego. Izotanga ibirego vyayo, hanyuma abandi nabo baregwa cyane cyane ry'amugwi ujejwe guhagarikira amatora nawe nyene utange ibimenyetso ivyerekana yuko kuri wo amatora yagenze neza. Hanyuma rero sentare imaze kuvyiheza byose, ashobora gutanga ingingo z'ubwoko butatu. Ubwa mbere irashobora kubona ko hariho utunenge dusanzwe, utunenge nk'utwo tujanye ntandika akarere tujanye nko guharura ibiharuro nabi. Icyo gihe sentare afite uburenganzira bwo gukosora igateranya neza ibintu bitagenze neza. Ubwa kabiri naho idafise uburenganzira bwo ibonye yuko hariho utunenge atari duke ariko tudafise ingaruka ku biharuro byamaze gushikirizwa by'agateganyo, icyo gihe sentare irashobora gufata ingingo yo guca ibirumbikira seni, hanyuma ikanababwira iti ngahaye habaye utunenge dushobora gukosorwa baravye ku ahantu utwo tunenge twabereye. Icyo gihe rero seni irafise uburenganzira bwo kuyikosora. Ingingo ya gatatu nayo ishobora gufatwa niyo sentare, nuko ishobora kubona ko habaye utunenge twinshi kandi umuntu atwiheje neza dushobora guhindura ibiharuro fata kiwanza byari byashikirijwe ico gihe sentare ije kuheza bwiza nshingiro ica ihagarika yavuye mu matora ikarungikira icegeranyo umukuru w'igihugu kamwikira icegeranyo na seni kamwikira icegeranyo n'umushikiranganza jejwe intwaro yo hagati kugira ngo bace bagira bace basubira gutunganya amatora gushasha mu minsi itarenze 30 izo nizo ngingo zitatu zishobora gufatwa.
Hanyuma ukurikije ibyo umaze kubona byashizwe ahagaragara yaba n'ishyaka CNL hari byinshi iryo shyaka ryavuze ariko nanone hari bamwe mu bakandida bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu bakavuga ko inenge zigaragaje zidakabije cyane ku buryo batakwemera ibyavuye mu matora ariko nanone kuri uyu wa kabiri Kiliziya Gatolika ivuga ko yari ifite indorerezi nyinshi ivuga ko habayeho inenge nyinshi zikabije zigaragaza ko habayeho ubusuma bw'amatora. Wowe nk'umunyamategeko iyo urebye ibyo byose muri izo nenge eshatu watugaragarije ubona ibintu bigana hehe?
Ego nibyo abagiye kurera amatora cyane cyane Kiliziya Gatolika yarashikirije mu itangazo yatanze yigirije uko yabibonye ko yabonye ko harimo utunenga atari duke twaranze tugushika ubu jewe aho ngeze amaso ndabirazi neza gushika ubu urumva tubira bati harabaye utunenga utunutu dufate urutonde rw'abaterezwa gutora ntirwashizwe habona hariho abagiye gutorera abandi isaki kenshi hariho abajejwe guhagararira imigambwe yari kirahiganwa batahawe uburenganzira bwo kuja aho hariho amatora n'utundi ubu rero igisigaye ibyo byamenyekanye muri rusangi ariko igisigaye ushaka kwitora sentare ujana ibirego byerekana biti kuri biro kanaka byagenze gucyana gucyaye ku yindi biro byagenze gucyana gucyaye ku buryo wereka sentare igicapo cuko habaye utwo tunenge twoshobora gutuma amatora ahinduka. Wanatangaza ibyavuye mu matora baravuga ko ari uri imbere waronse ibice mirongo itanu mugabo sentare abarundi amakungu gushika ntarabona neza ukuntu bashyize kuri icyo giharuro. Ibyo rero nibyo twibaza yuko bazoshira imbere ya sentare bakayereka neza ukuntu agashika kuri icyo giharuro kabari giharuro ubona kinyuranye n'ibiharuro kuri umugwi ujeje guhagarika amatora yashitseko. Aho niho ibyo bizotuma abantu bakura ikizeze bakagira bati aba bantu ntibarira sena mugabo bigumye aho birubuye nka kujya Kiliziya Gatolika yabivuze. Kiliziya Gatolika mba yatanze itangazo nibaza yuko icegeranyo gitomoye kirimo ivyo babonye kizogaragara kizoja kumugaragara abantu bakakibona ariko bigumye kujya ukubi watsinze vyogora yuko sentare ishika ahantu ifata ingingo ikavuga iti amatora yabayemo yaramuye ubunenge ku buryo ategezwa gusubirwamo. Urumva rero uburana niwe ategezwa gutanga ibirego bitomoye yerekana neza aho bamujyamiye.
Tuvuge ko ibirego bya Rwasa n'ishyaka rye CNL barabitanze hanyuma urukiko rwubahiriza itegeko nshinga mu Burundi rubiteye utwatsi. Icyo gihe bigira gute igihe yumva ko adahawe ubutabera yifuzaga?
Icyo gihe inzira ziwe si nyinshi cyane kuko sentegeje kubaheza ibwiriza shingiro niyo ifata ingingo ya nyuma ku byerekeye kw'amatora yagenze. Nkuko musanzwe muyizi amasentare menshi yo muri Afurika n'ay'u Burundi arimwo hari aho bigorana ko bafata ingingo yo tegezwa gufatwa kubera igitsure cawa canke bariya ariko naho nyene ndaguhenda garutse kuko hariho ibihugu bimwe mubona ama asentare yi ahora fata ingingo zijanye n'ivyo n'ivyo bashikirijwe nko mu minsi heze mwarumvise yuko isentare ijejwe kuko bwizwa shingiro muri Malawi nayo nyene ayituye ikibazo nk'ico wacatura bataza yaragituye iyo sentare hama iyo sentare yo muri Malawi yarafashe ingingo yo guhagarika ibyavuye mu matora kuko yabonye ko harimo utunenge tutari duke isenda y'ubundi nayo hamwe yoronswa ibigaragaza neza yuko utwo tunenge nyine turenze urugero ku buryo ibyavuye mu matora bihagara twizeye nayo yuko ushobora gufata ingingo ntiyafashwe muri Malawi mugabo naho nyine urumva tuko tuvuga ibintu by'imburano sentare itunganiriza bose ibonye utwo tunenge tudakwiye kugira ngo matora asubizwemo naho nyine izofata ingingo ibereye no kuvuga ingingo yo kwerekana ko amatora byashyitse ko ari ibyo nyine mugabo ngira ngo byo yigora ko yovuga yuko amatora atanu tunenge na dutoyi twahabaye naho twatudashobora guhiza mu matora.
Profeseri Pacifique Manirakiza, umwarimu mu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa mu gihugu cya Canada, ndagushimiye kubwa kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo udusobanurire cyangwa se utubwire icyo itegeko ry'amatora rivuga mu gihugu cy'u Burundi. Wakoze cyane. Ni kuri icyo kiganiro na Profeseri Manirakiza dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire abo bose bagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho, ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitaha. Aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, amajwi yegeranijwe na Fasil Gebeyeho, gye mwumvaga ni Edi Rwema. Mbasezereho
ya Amerika yabaye isubizo ryacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu.
ugutanga ijambo ubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika.